Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2019 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Urabye urupfu uwacu yaraye apfuye ibintu twebwe dutera ibyatsi n'ingendo tutari tumenyereye kandi twiyamirije cyane.
Uyo ni Emmanuel Nimbona ubuserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga mu Burundi.
Abo bantu bateye abapolisi barakomeretsamo umwe nibo ahubwo bagiye banamwije ni telefone. Ukuvuga rero nta mwanya wabayeho kuvugana kuko abo bantu baje ari gitero.
Uyo nawe ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bujere umutekano mu Burundi. Bavuga ku munywanyi w'ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga yarashwe n'umupolisi ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Turavuga no ku rubanza mu Rwanda rwatanguye kuburanishwa mu mizi, urubanza abanyagihugu bo muri serivire ya Nyarutarama mu bigwati bitatu bashaka kwimurwa mu matungo yabo badahawe ingurane bifuza, ku mubonano abaserukiri banki ya Afrika ijejwe iterambere bagiranye ejo ku munsi wa gatatu n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu biro by'inama nkenguzamateka y'igitega mu Burundi, no kuri bamwe mu banyagihugu bo muri zone Buterere yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura batarota basambura amazu yabo kuko batagira iyo baje. Imari imbere yaho reka twumvirize mugenzi wacu Aloyce Bigirimana tubwire amakuru adufitiye muri uyu mwanya. Aloyce,
urakoze Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta ya Centrafrica ejo ku munsi wa gatatu yarasinye amasezerano y'amahoro n'imihari yitwaje ibirwanisho yigaruriye hafi igihugu cyose mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze imyaka itari mike isesa amaraso y'abanyagihugu. Perezida Faustin Archange Touadera yashikirije ko ashobora gutangura ingendo mu gihugu hagati mu gushikiriza ubutumwa bw'amahoro ku banyagihugu. Aya masezerano yafundikiwe i Khartoum muri Sudani ku munsi wa kabiri nyuma y'ibiganiro byamaze igihe kirekire bishikiwe n'umuryango umwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasezerano ashizwe ko inyuma y'ayandi yageragejwe akatari gake mu kiringo cyabaye imyaka itandatu muri ico gihugu kiri mu bikenye cyane ku isi. Iyo ntambara yahitanye ibihumbi by'abantu ikura mu ngo zabo icaka n'icabanyagihugu imiliyoni zine n'ibice bitanu ba muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres yarasohoye urwandiko rushigikira ayo masezerano yongera asaba ibihugu bibanyi na Centrafrica hamwe n'abandi gufasha kugira ayo masezerano arame. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yagiriza Washington kwivanga mu bibera muri Venezuela kwishaka kandi gukura Nicolas Maduro ku butegetsi. Erdogan yagize ati, "Mbega Venezuela ni igikoresho cyawe." Hari mu ijambo yashikirije abashingamateka ku munsi wa kabiri. Yongeye avuga ati, "Maduro yatsinze biciye mu matora. N'ubuhe bubasha ufise bwo kugena uwundi mu perezida? Kandi demokarasi iri hehe? Mbega ibi birashobora kwemerwa?" Ivyo yabibwiye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya bemeza ko Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe mukuru w'igihugu w'imfatakibanza, kubona Erdogan ashigikiye Maduro birashobora kumutera ingorane bigatuma adahuza n'ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi. Turukiya mwamenya ko gihitiye mu bihano by'ubutunzi cyashizwemo na Amerika mu myaka umwaka uheze. Ifaranga rya Turukiya nayo ryarataye agaciro inyuma yaho Trump afatiye bihano Turukiya inyuma yaho gifunze umupasitori w'umunyamerika Andrew Bronson yaciye mu nyuma arekurwa kubwo ibyo bihano yafatiwe na Amerika. Abashingamateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko barakora kugira ntihongere kuba ihagarikwa ry'ibikorwa vya Leta. Ejo ku wa gatatu barongeye kuganira bemeza ko hashobora kuba umwumvikano mu misi iza kugira bakingire urubibe, ariko bavuga ko hakiri ivyo badahuriza ko bishobora kuba intambamyi. Umugwi wiga ku mutekano ku rubibe ejo ku wa gatatu warabonanye mu mwiherero n'abategetsi bakorera ku mbibe. umunsi umwe inyuma yaho Perezida Donald Trump mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yongeye gushimika ko ari nkenerwa ko haboneka amafaranga yo kubaka urubibe Amerika ihana na Mexique. Mu ijambo ryiwe ryo ku munsi wa kabiri, Trump yavuze ko uruhome ari nkenerwa kugira hacungegwe uturere turi hagati y'urwinjiriro ruzwi, ati mu gihe impome zoduzwa abajabuka mu bundi buryo boza bomanuka ibitigiri. Gushika ubu bari muri ivyo biganiro ntibemeza ko hashobora kwemezwa imiliyaridi zitanu n'ibicindwi z'amadolari y'Abanyamerika asabwa na Trump. Ku bw'ibyo rero nta cizere cy'uko ibyo bikora Trump ibyo bariko barakora muri ambabarira Trump azovyemeza. Ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa biteganijwe kongera gutangura mu ndwiza mu mwizero wo kurangiza intambara y'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri bitunze cyane ku isi. Umushikiranganji w'ubutunzi wa Amerika Steven Mnuchin yabibwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa gatatu ko we n'intumwa ya Amerika mu by'ubudandaji Robert Lighthizer bagiye kuja i Beijing n'undi murwi munini w'intumwa za Amerika. Abanyamerika n'Abashinwa barerekanye ubushake bwo gushika ku masezerano imbere y'uko itariki ntarengwa yo mu kwezi kwa gatatu itariki zibiri yatanzwe na Washington igera, atari ivyo bidandazo by'Ubushinwa byinjira muri Amerika bizokongerezwa amatagisi. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco bwa mbere na mbere yemeje kumugaragara ko hari abapadiri n'abepiskopi bamwe bamwe bafata ababikira ku nguvu. Yabishikirije abamenyeshamakuru mu ndege avuye mu rugendo rwa mbere mu mateka yiwe muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yavuze ko Ekleziya Katolika yagerageje gukemura iki kibazo ariko kitararangira.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho sentare nkuru ya Gasabo mu gisagara cya Kigali yatanguye kuburanisha urubanza mu mizi urubanza abanyagihugu bo muri serire ya Nyarutarama mu bigwati bitatu. Abanyagihugu bagera ku 1,600 bagiriza akarere ka Gasabo gushaka kubimura mu matungo yabo batabonye ingurane bifuza. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Icyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo cyari cyakubise cyuzuye. Imodoka eshatu zitwara abagenzi benshi zizwi nka kwasteri nizo zajemo bamwe mu baturage bareze akarere ka Gasabo gushaka kubimura ku ngufu abandi baza mu modoka yabo. Mu cyumba cyaburanishirizwagamo abaturage basaga ijana bari bagiteraniyemo banyuzamo bakaganira ku rubanza rwabo. Umucamanza yasabaga buri mwanya imbaga yaraho gutuza kugira ngo ashobore kumva ababuranye. Abarega bose babarirwa mu miryango isaga 1,600 ibarizwa mu midugudu itatu, Kangondo ya mbere, ya kabiri ndetse n'uwa Kibiraro, yose yo mu kagari ka Nyarutarama. Muri iyi midugudu kwa ari itatu niho hagaragara amazu yubatse mu kajagari. Akarere ka Gasabo kakavuga ko aba baturage bakwiye kuhimuka bakerekeza mu nzu bubakiwe iri mu Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Innocent ho kubwayo umunyamategeko wunganira akarere ka Gasabo yabwiye umucamanza ko asaba ku rukiko gukuraho icyemezo cy'akarere ka Gasabo gitegeka abaturage kwimuka bahawe gusingurane y'amazu bubakiwe mu karere ka Kicukiro mu gihe babashaka agaciro k'ingurane bakabona mu mafaranga bakajya gutura aho bashaka mu Rwanda. Maitre Rushikama niho Juste wunganira akarere ka Gasabo yasabye ko urubanza rwateshwa agaciro maze yerekana inzitizi eshatu zituma uru rubanza rudakwiye kwakirwa ngo ruburanishwe. Uyu munyamategeko yavuze ko abaturage bagombaga kubanza gutwara icyo yise gutakambira urwego rusumbye akarere ka Gasabo ari rw'umujyi wa Kigali mbere yo kujya kuregera inkiko. Mbere yuko abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama bagana inkiko bavuga ko bari babanje kwiyambaza Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ngo ibarenganure, ariko umunyamategeko wunganira akarere ka Gasabo wagasanga yari impamvu yabuze ikirego kwakirwa kuko abaturage biyambaje Minisiteri basimbutse urundi rwego ruri hagati ari rw'umujyi wa Kigali. Indi nzitizi yagaragajwe ngo nuko abaturage batanze ikirego rusange nk'aho umutungo bimurwaho ari umwe basangiye. Ikindi ngo nuko kugira ngo ikirego cyakirwe hagombaga gutangwa igarama rya buri muburanyi aho gutanga igarama rimwe bose bahuriyeho kandi buri wese afite umutungo we yihariye. izi nenge zose nizuwunganira akarere ka Gasabo ashingiraho asaba urukiko gutesha agaciro iki kirego. Abaturage babaje mu rukiko ari benshi bakomeje kuvuga ko badakozwe ibyo kwimurirwa mu yandi mazu kandi bakongera ko batanga kwimurwa gusa ngo barashaka amafaranga ahwanye n'ibyabo.
Amazina yanjye nitwa Kabera Berekari. Impamvu yatumye dutanga ikirego ni imwe yuko ari kujya kuduhereza inzu y'itaje mu Busanza. Birengagije ko buri muntu wese yari afite umutungo wiwe umubeshejeho bakajya kuguhereza inzu y'icyumba kimwe na saro. Nkanjye n'urugero mfite abana batatu, nkagira umukozi, nkagira n'abavandimwe banjye, buri wese yari afite umwanya we yari arimo mu rugo rwanjye. Ariko none tumara kugera mu mwanya w'inzu y'icyumba na saro, urumva noneho n'umuryango wanjye ubwawe ndashyizeho amashami ya famiye wa muryango, ubu munsi ari kumbwira ko ngomba kuwujugunya kuko ndafite aho ngomba kuwushyira. Kandi aho waruri waruri iwabo utuye kandi utuje.
Yewe bakaba barambariye shambrete, shambrete bakayimbara nkibaza ukuntu abana batarunze abana nabo mu nzu batinyagambura bataryama uko bikwiriye. Nkibaza eske umukozi naza azaryama he? Ese umuvandimwe usuye yaryama gute? Ako kugeza isaha nari mfite aho nisanzuye mukitse yaryamaga abana bakaryama bakarya. Njye icyo nifuza kwimuka simbyanze ariko bakankira mu byo nge nkeneye bakama amafaranga.
Kareka Gasabo kakomeje gusaba abaturage kwemera kujya mu mazu meza bubakiwe kareka Kicukiro mu rwego rwo kwanga ko abaturage bazimurirwa handi bakongera bakahakora utundi tujagari. Nta byinshi umucamanza yavuze kuri uru rubanza uretse ko yatangaje ko azafata umwanzuro kuri izi nditi zizatanzwe wa mbere w'icyumweru gitaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 545 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 999 5 1 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi bamwe mu banyagihugu bo muri zone Buterere yo mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura ntibarota basambura amazu yabo kuko batagira iyo baje. Babishikirije ejo kuwa gatatu aho bazindutse bagandagaje imbere y'ibiro vy'umuhuza. Ni nyuma yaho leta ibahereye ikiringo c'ukwezi kumwe kugira babe bavuye mu kibanza bubatsemwo leta ivuga ko ari cyayo. Ibindi kuri iyo nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Barenga kuri 50 abakuze n'abato bari baje bava mu makaritie ya Buterere, Kinyankonge na Ngagara akikuje ikibanza cyo ku Buterere gishikiramwo imicafu yose yo mu gisagara cha Bujumbura. Bavuga ko atakindi basaba umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana nuko yobafasha kugira leta y'i Burundi ihagarike umugambi fise bavuga ko ari uwo kubangaza. Kandi aho bubatsa ku Buterere bisunza amategeko ya leta.
Cuko atari wacu twanyaze leta tuvyemera kuko dufise impapuro kandi twahawe niyo leta nyene. Niyo mpamvu uno munsi tutuye umuhuza kugira ngo atwumvirize aduhuze by'ukuri na leta ko n'umuvyeyi rero ntashobora gukingira umwana umwe ngo areke uwundi. Nayo mpamvu binakenewe ko leta idukingira twese naho hakurikizwa amategeko kuko leta ni igihugu kigendera ku mategeko kandi ayo mategeko n'uno munsi niyo duhagaze ikikurikiza rero amategeko.
Uretse ko bamwe barahira bakarengwa ko bataruta bisamburira ko mu gihe hari andi makaritie yegereye aho ashikira imicafu abahaba batariko barakomwakomwa basaba kuronswa yandi maparasera n'imizibukiro.
Leta ibona ko tudashobora kubaho ahantu cyangwa ishobora ihakeneye ishituronderera ahandi itujane. Nico kibazo tuje kwitura muhozo w'Abarundi kuko leta yaje tubwira ngo tuhave mu kiringo c'ukwezi kumwe kandi muravyumva ko mu kwezi kumwe atamuntu yoba yarosiye ajana abana n'umuryango. Leta nivyaba ngombwa ibangire iyo ngingo canke iturondera handi hantu tuja kuko amatongo turimwo namazu twubatse turi mu madeni menshi ntibishoboka ntidushobora kuronka aho tuca.
Uno mugabo yabwiye ijwi rya Amerika ico yibuka cashikirijwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu hari kugenekereza rya 30 ukwezi kwa mbere guheze yizera ariko ko leta y'umuvyeyi izo batahura ivyo basaba n'ivyasendwa abo banyabuterere babwiye ijwi rya Amerika ko bazitura ubutungane.
Umushikiranganji yaratubwiye ko leta ngo ni imeze nk'igikoko ngo kikurya kukikakumira rero igikoko kimaze kukurya kikakumira biragoye ariko kurundi ruhande reka nitwite igikoko twite umuvyeyi rero natwe ni yakoresha ingufu zokwitwara ko igihugu gikoresha amategeko natwe tuzokoresha amategeko.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye ari kumwe n'abandi bashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi yari yakuriye inkoni kugishitsi iyo miryango 2022 yego nico kibazo
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sa simport ibibazo bisigaye bihambaye ni bazo bya procedure hariho ibizicarigwa gusa tuvuga tuti byicarigwa mu mwanyunganiki kwiyumvira kuba kapitene yabivuga ati settlement ni yimuke abene gihu baguma ha ivyo vyo bari nk'indoto bene gihu muri gaha nagira ujana nyabahururu ngo yumvire ko ico kintu gikunda ivyo o mukuremo
ico uko abantu babashaka kwimurwa kubera umwuka mubi abo bahubatse bavuga ko bahabaye igihe kirekire atangorane bari bwagire bafise ico basaba leta y'u Burundi
ico kibazo c'umwuka mubi niba babona tudashobora guhaba kubera umwuka mubi hariho uburyo bashobora gutreta ivyo bintu ntibigwaza abantu ko no mu bindi bihugu barahabaha mpande y'ivyo bintu boraba ubundi buryo bagatreta ivyo bintu kugira ngo ntibigwaza abantu ikindi kituma tutemera ko ari ivyo harabandi bantu bagumijeho baguma babo hantu bisobanura ko rero ico kintu ntaco twemera.
Abakorera mu biro vy'umuhuza bakiriye abaserukira abo bavuga ko bariko bararenganywa ariko ababonanye nabo baserukira abo banyabuterere bavuze ko ataco bafise babwira bamenyesha makuru. Jeremy Kekenwa umwe mu bahanuzi w'umuhuza Edouard Nduwimana yashikirije ko ari we wenyene azogira ico ashikirije ku ndwiza yavuye mu rugendo rw'akazi arimwo Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tukiri mu Burundi, ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga ryiyamiriza igandagugwa ry'umunywanyi waryo ryakozwe n'umupolisi amurashire ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri. Emmanuel Nimbona arongoye iryo shyirahamwe asaba ko iyo ngendo yohagarara uwakoze ubwo bwicanyi agahanwa. Mu gipolisi bavuga ko uyo mupolisi yarashe uyo muntu ariko arivuna. Ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Uyo yagandaguwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yarashwe n'umupolisi hafi y'ibiro vya zone Rohero muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Jonas Ndayishimiye avuga ko umusozi rubanzi wa komine n'intara ya Gitega yarasanzwe yunguruza abantu n'ibintu ku ikinga, akaba yarashwe ariko yanga ku ikinga yiwe ifatwa n'abapolisi. Mwishirahamwe Esota Vedebu yabunguruza abantu ku makinga batera ivyatsi inyifato y'uyu mupolisi. Emmanuel Nimbona akavuga ko iryo shirahamwe rigiye gukurikirana iyo dosiye kugira uyu mupolisi ahanwe.
Urabye urupfu uwacu yaraye apfuye ni ibintu twebwe dutera ivyatsi n'ingendo tutari tumenyereye kandi twiyamirije cyane. Bwire ko duhumuriza rero abantu atwara abantu n'ibintu ku makinga bakora umurimo wo kuyunguruza ku makinga nk'ibituca intege. Tubandanye kivi, tubandanye dukora, hama mu ntumbero yo kubahiza umurimo wacu twiyemeje gukurikirana idote y'uyu muntu yaraye agandaguye umunywanyi wacu mpaka ari uko twumvise ahanwe kandi twumvise ko umuryango urose indishi y'akababaro.
Abahurikiye mu ishyirahamwe Sotavedebu basaba abapolisi gushyira imbere inama n'ingingo kuko umuntu aba ariko arondera ingene yobaho adakwiye kugandagurwa naho yoba yarenze amategeko.
hoba ukujina amani yingo hoba ukumbika na kuko ala polisi tulakora na nao tulakora ni kukua vimwe mugabo mugetuwa tuliko tulakora zijigwe kuraba umuteka alo wabe ni jihugu hoza umuwe hade tukivi suwa kukanda mura suwa kuono nerege buvutima kuhiwe ahugwe harafwe buho kushikishiru kwa mkugina kwa kone ala kishore kuitezi mbe kwa hile tulasabde yuko ingendo hiyo mba polisi ko yo hagarara kuko umuwe habari kararo ndiru uzima suwa kukanda mura hala polisi lewa kwa hiyo ngendo hiyo onye tulasabde ya babarongo yuko hiyo ngendo woyi hagarika kosala yuko jubini bitobanda
mkipolisi o wafuga ko uyo yarashwe vizaba yekubiru mguwa wunguru zawano kumakinga bariko barakuba gura aba polisi petero nguliki avugiro bujikira ngajibu mutekano yemeza ko upepe endi wimana tade ya komerekejwe ate wa mawuye nabo wunguru zawano kumakinga mugihe wagira baki ngo uundi mpolisi niho yacha arasa urusasu ruitana uyo akoraka zikugu tukwara abantu n'ibintu kwi king uyavugiri gipolisi akemeza ko warashe ariko arivuna
abo bantu bateye abapolisi bakomeretsa mu umwe nibo ahubwo bagiye banamwije ni telefone n'ukuvuga rero nta mwanya wabayeho kuvugana kuko abo bantu baje ari gitero no baza batamba bafite amabuye polisi wese aradi gihe ashobora gukoresha ingufu n'ibikoresho baba muhaye kimwe kimwe cyose cyafite kugenda gikora ingufu zigenda bukebuke uhera kuvugana iyo kuvugana byanse ugaheza ugakoresha izindi ngufu bukebuke ariko nk'icyo kurasa kiza mu bwanyu ubona ko atakundi kuntu ari gushobora kugira byabaye je urumba nta mupolisi yigeze ategura kurasa umuntu nuko gusa bariko baragwana bagomba kumwaka iko
umuvugizi w'ubushikira nkaje bw'umutekano asaba abantu bose kukurikiza amategeko no kuyubahiriza Petero nkurikiye agabisha abo bose bashira imbere kugumuka naye bunguruza abantu n'ibintu abasaba kubahiriza aho babwiwe kutarenga
abo bantu bose bafise ingendo mbi kugomba kugumuka hamwe no gusindira abapolisi ariko barakora akazi kabo ka misi yose bazoza bafatwa amakorerwa amadosi nk'inkozi zikiri mu zindi hanyuma rero tukagabisha saba gusaba amakinga n'abapikipiki tubibutsa yuko ingingo zafashwe zaho batarenga bategereza kuzubahiriza kugira ngo twirinde ko ibintu nk'ibyo bisubira gushika
kiretse umupolisi yisharashe uwo yunguruza abantu n'ibintu ku makinga abandi bantu batatu bakora uyu mwuga barafunzwe kumvuza amatohoza mu gipolisi bavuga ko aribo ntandaro ya byose imishamirano no kutarabana neza hagati y'abapolisi n'abunguruza abantu ku makinga yatanguye kwibonekeza inyuma y'aho urongoye igipolisi mu gisagara cha Bujumbura afata ingingo yuko atakinga yunguruza abantu n'ibintu rirenga ibiraro i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi kandi ejo kuwa gatatu mugwi w'abayobozi bakuru batanu b'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere bagiranye umubonano n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu biro by'inama nkenguzamateka igitega bavuganye ibijanye n'intererano iyo banki igiye guha Burundi mu bijanye no gucukura ubutare n'ibijanye no gutunganya ibisagara cyane cyane igisagara cya gitega ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa no mumenyesha makuru wacu Fidel d'Antoine Nsabimana
Inama yose inama nkenguzamateka ku nshuro ya mbere yakoraniye mu gisagara cya Gitega. Ni kimenyetso ntabesha ku inama nkenguzamateka yavuye i Bujumbura ikimukira gukora mu gisagara cya Gitega giherutse kuba umugwa mukuru wa politiki. Iyo nama yemeje abapolisi babiri bakuru bakuru. Yemeje atanu umwe avuyemo CPP Melchiade Ruceke kuba umugenduzi mukuru w'igipolisi. CPP Manirambo na Christophe nawe yabaye icegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi. Imbere y'uko iyo nama iba, Reveriano Ndikuriyo arongoye inama nkenguzamateka anje gutanga umubonano ku bayobozi bakuru batanu b'ibanki ya Afrika ijeje iterambere bad inyuma y'uwo mubonano Gabi Bugaga umuvugizi w'inama nkenguzamateka yavuze bikuru bikuru bayaze n'izo ntumwa za bad
kuba umukuru w'inama nkenguzamateka yaje kwakira abagize urwego nshingwa ntwaro rw'ibanki ya Afrika ijeje iterambere bashika nka 15 bari ngaha ni kuvuga ko kigira cha kane cabo bose bari baje muri rusangi kuza kuraba ahanini imigambi baranguye bongere ahanini barabe izindi ntumbero bofata kugira ngo bashobore gufasha igihugu gutera imbere bumvirize neza ingene boshobora gutunganya kandi imigambi yavuba muzi ko badufasha mu byerekeye amabarabara atandukanye iterambere twaba banafasha mu bisata cy'abikorera utwabo n'ibindi murazi ko bafasha mu bitari bye kuva mu mwaka w'1968 hakaba hari amafaranga agera ku muredi w'amadolari umaze gutangwa mu byerekeye iterambere ry'igihugu ahanini hakaba hagarutse ibijanye no gutunganya ibisagara aha murabona ko turi mu ntara Gitega ahari umugwa mukuru wa politike hanyuma inama nkuzo amateka ikaba yafashe ya mbere kugira ngo ize hano hakenewe rero gutunganywa rero ibisagara na chance de mabarora cha hagati n'azunguruka kino gisagara muri rusange rero bashimye aho leta y'u Burundi igeze muri rusange rero kwa rugushima aho leta y'Uburundi igeze kurangura imigambi barashima interano batanze kugira ngo bashobore kubikorana cyane cyane ko ariho wa mugambi w'iterambere ibyo bise plan national development uwo nawo ukaba usanzwe urimwo ibintu byose bizofasha igihugu gutera imbere aho naho bakaba bemeye yuko bazoshobora kuwufasha bakabunganira mu bisata bitandukanye biri muri uwo mugambi
Rene Obama Long yararongoye izo ntumwa za bad yabwiye abamenyesha makuru ko bazera abategetsi bose bari mu nama nshingwa ntwaro iyo banki yamenyesha ko bagize urugendo rw'akazi kuraba ibikorwa byakozwe n'amahera ya bad no kuraba ibindi bikorwa iyo banki ishobora gufasha Burundi kubijanye no gucukura ubutare mu Burundi Rene Obam Long yavuze intererano bad izoho igihugu cy'u Burundi
twerekeye twebwe turafise inzego zishobora gufasha bamwe kuko turafise inzego za Afurika zishobora gufasha mu butungane zigafasha u Burundi mu ntego no gutunganya amasezerano ariko kandi ikigo kijejwe gukurikirana ibijanye n'ubutunzi kama naco nyene gishobora gufasha mu gutunganya ubutare neza gutyo bigatuma ubwo butare bugica bufashije igihugu naho ku bijanye no gutunganya igisagara cya Gitega n'ibindi bikorwa by'iterambere urongoye intumwa za bad ntiyashimye gutomora uko ubujyo buzotangwa bungana ariko yabivugiye muri rusange
notapiye multiform
ifashanyo yacu iratandukanye ntidukorera mu gisata kimwe gusa tukakora ibijanye n'inyubako tuvuge nko mu masoko ntangamuvu cyangwa mu bijanye n'inyubako z'amabarabara hama hariho imigambi imerekeza ishushaniyo kugira ngo igire akamaro mu kibano sinobabwira rero ngo tuzokora ibicanke biriya ni ukuvuga turafite amasezerano yo gufashanya ariko arategurwa muri iyo nteguro yo gufashanya tuzokwisunga ibyifuzo by'abanyagihugu b'abarundi uretse inama nkenguzamateka yamaze kwimura imirimo yabo mu gisagara cya Gitega hari n'ubushikiranganji butanu bwamaze kwikazanura ariko butaratangura imirimo nyezina Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika Shadow.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye mwakoze kudutega amatwi ubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.